mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio ya 5 muri kumwe nange Eugenia Mukankusi ndabaramukije kandi bahaye ikaze kuri radio yanyu. Mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Aho ni mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Ni mwacuye mwizigiwe wo kumva yuko bidigi musomye yo habahemuka kamere no munsi ashaka kuvuga cyenda bangiri cyo ari giza cyane bawerekanye yangingo ya 95 n'abasomera.
Uwo ni Melchior Nankwahomba, Buramatari w'intara ya Kirundo, aha inama abagize komisiyo ishinzwe gutegura itora rya kamarampaka ku itegeko nshinga ry'u Burundi ubwo bari bamaze kurahirira imirimo yabo. Inkuru hamwe n'izindi zerekeye amafuku adasanzwe yayogoje imyaka mu bice bya komine Gitega y'intara ya Gitega mu Burundi niyerekeye ingaruka z'umutekano muke ku bucuruzi i Bujumbura. Turazigaruka ku buryo burambuye mu kanya. Mugume hafi ya radio yanyu. Amakuru tuyahere mu ntara ya Gitega. Abagize komisiyo yo gutegura amatora mu makomine y'intara ya Kirundo ndumbare duhere mu Kirundo kwitora rya kamarampaka barahiye imigambi myinshi irashima uko iyo migwi yubatse. Urunani amizero y'abarundi nturushima uko urwo uwo rwatanze umwe mu rwatanze yakuwemo ku buryo bavuga ko ari akarenganyo. Ni nkuru rero mwateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze.
Ukuboko kw'ibubamfu kufashe amabendera abiri iry'ubumwe n'iry'igihugu ukundi kumanitse hejuru abatowe gutunganya amatora yo kwemeza canke guhakana integuro y'ibyirizwa shingiro barahiye imbere y'abagize umugwi nk'uwo ku rwego rw'intara ya Kirundo kuri uyu wa mbere. Imbere yo kurahira urongoye umugwi ujejwe gutunganya amatora ku rwego rw'intara yabanje kubamenyesha igikorwa kibarindiriye. Pascal Manariyo arongoye umugwi ujejwe gutunganya ayo matora mu ntara ya Kirundo yababwiye inyifato itegerezwa kuzobaranga acagira ko anabagabisha.
Twagira tubasabe ko mwebwe mugiye kurahira mu kanya musabwe gukorera hamwe mugire urunani rw'intamenwa atari uko bizobaruhisha cyane. Umunsi wakoze ibikorwa vya sisi ku mutaga nijoro ugashuja gukora ibizobihungabanya uzofatwa kandi uzohanwa kuko kigikorwa kigikorwa cya seni si cya sepi si cya sisi ni gikorwa cy'igihugu.
Yitunze ingingo zimwe zimwe ziri mu ibwirizwa shingiro rihasanzwe Buramatari w'intara ya Kirundo
Melchior Nankwahomba
we yasabye ababona ko batazobishobora gukinjura kasi.
Amabanga ari mugiyemo arahambaye cyane muri kwa kuva kera n'abashimira rutari ari nka indagano bagiye kugira zari z'ubugeni n'ibindi akavuga ati mbere ndabihevye ndisubira inyuma ivyo byarabaye. Ni mwatuye mwizigiwe wo kumva yuko nk'ibyo musomye yo habahemuka kamere no munsi ashaka kuvuga ati ndenda bangiri cyo ari giza cyane bawerekanye yangingo ya 95 n'abasomera kutegeza kubahiriza amategeko y'igihugu.
Imigambwe nka yose irashima uko iyo migwi yubatse. Mukerereza Octavi arongoye umugambwe parti ya Gakiza mu ntara ya Kirundo.
Turayishimira rwose kuko ni bamwe bamwe twebwe twabitoreye twabarafye ubukerebutsi ubwitonzi n'ubwenge kuzorangurana ishaka ibikorwa biyemeje. Umugore rw'amatora mu ntara sepi ntako takoze kugira ngo ukore ibisabwa n'amategeko waragerageje twe tubona bose baserukiwe.
Muri FNL naho nyene barashima. Abdul Karim Mashaka arongoye uwo mugambwe mu ntara ya Kirundo abona ko abanyamigambwe botandukanya ayo matora n'amatora yo guhiganirwa ibiti vya politiki.
N'amatora ahanini ya twebwe abanyamigambwe ego turashobora kuvuga ko tuyafise mu ruhara runini ariko dutahure ko ari amatora yo kuhakana no kwemeza ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro. Aha rero twebwe icyo twiteze ni uko aba bantu ntabategerezwa kubogamira kuko nta munyamigambwe azoba yabatumye atigenda nkumbure mu kumundondera amajwi bako barondera ingene abene igihugu bogaragaza ko bemeye cyane bahakanye ku bijyanye n'ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro.
Umugambwe uri ku butegetsi mu ntara ya Kirundo bo ntacu bashima kuvuga. Mu runani amizero y'abarundi bo bafite akangonongono. Oscar Nizigimana arongoye urwo runani mu ntara ya Kirundo aratubwira ico batashimye
twe turi mu migambo canke inani ziri mu namuhano zo jambo za makomine ariko ikintu cyadutangaje nuko hadusanzwe tujana gu munamuhano zo jambo za makomine wasanga baronka n'imibero umuntu umwe muri komine uvuga nk'umugambo uri ku butegetsi waronka umwe ku komine ariko twebwe twasanzwe baduhaye babiri na babiri baduhaye umwe acira kugwa ku buryo bwa rutangaje natwe bitutacuye gutegera ibyo ari byuko ntigesubirizwa nubo badusabye twagiye kubimenyeshwa mbere duteje iketse tuza kuriroha duteje
agira ko anafikiriza nuko babona byari kugenda
abajeje intwaro so bari kuca batanga umusubiri yari gusubizwa n'uwundi wacu kuko abo bari basangije ubwoko n'igitsina bari bahari ariko baca bamusubiza n'utari wacu kandi badasangije n'igitsina yari umugabo acasubizwa n'umukenyezi
Pascal Manariyo aramutswa umugwi ujejwe gutegura amatora ya kamarampaka mu ntara ya Kirundo arabeshuza ivyo umugwi arongoye wagirizwa kubyiwe uwo yakuwemo kuko yaranzwe n'umutima wo kudakunda igihugu mu gutakazi igihugu cyamujeje akagirizwa no kudakunda akazi ikindi cyatumye akugwamwe nk'uko mana ariyo abandanya bisigura nuko aho yatanzwe gukorera muri komine ya Vumbi atari haba ndetse agasigura ko atazwi no mu ntwaro gushika kuri nyumba 10 uramutswa umugwi ujejwe gutunganya amatora yo guhitamwo ego na oya ku nteguro y'ibyizwa shingiro asigura ko babuze uwo bamusubiriza kuko urutonde rwatanzwe n'amizero y'abarundi atamututsi wundi ariko kugira amusubirize mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
urakoze Bosco tuve mu Kirundo tujye mu ntara ya Bujumbura Bamwe mu bakorera imirimo itandukanye mu mujyi wa Bujumbura babona umutekano muke ari inzitizi zituma badakora badatera imbere uko babyifuza umunyamakuru w'ijwi rya Amerika uri Bujumbura mu Burundi Diane Ndonse hadufite inkuru irambuye
Uyu ni umwe mu bikorera ibyabo muri quartier byiza mu gisagara cya Bujumbura afite iduka ibarira impunzu ikanazidandaza uyu musore atwiganira ko yugarisa imwe y'ijoro kugutinya abasuma kubw'umutekano muke ivyo abona ko ari inzitizi kugutera imbere kwako kazi kiwe
twebwe nga ari igihe tugara samuwa mugabo tuba tufise ubwoba ari igihe umubanje twinjira kubera iminsi usanga banjirana abasuma bafise inkoho bakwinjiye muri atere rya bibazo waba ufise ukabitanga kandi usanga nyene ugiye mu guhomba nyene ukora urikora homba nyene twebwe ikintu ubo dufashe umutekano ugwambere umutekano aba umutekano natwebwe usanga caturonga amasaha menshi yo gukora tushobora gushikana nga saa sita z'ijoro saa tano z'ijoro turiko turakora
ikigo kijejwe guteza imbere abanyamitahe api coco iyo nzitizi y'umutekano muke ntikiwubona Leonard Sentore arongoye ico kigo avuga ko abanyamitahe kibakingira mu bijanye n'amategeko nayo ikibazo cy'umutekano atakiriho mu gihugu
twe turabona yuko igihugu bikuje byangombwa cya mbere nuko cyafashe iya mbere muri bya reforme doing business kugira ngo document z'affaires imere neza tukaba rero ubureta bandanya igira izo reforme cyane cyane cya kabiri nuko turashaka ayo mategeko yo kubakingira cya gatatu nuko dufite amahoro n'umutekano nje nacu dahere ndaye no gutangurira dufite amahoro n'umutekano abanyamitari bashobora kuza bagakora bumva yuko batekanye
nubwo biruko ikibazo cy'umutekano gikwiye gushigwa imbere umwigisha muri kaminuza Evariste Ngayimpenda avuga ko nyabuna umutekano ubangamira cyane ibijanye n'ubutunzi kuruta ibindi byose
icyo kibazo cy'umutekano abantu bakunda kugifata bakirabisha gusa kukugena ubuzima bubangamiwe mugabo burya umutekano muke ubangamira iterambere ry'igihugu gusumba ubuzima bw'abantu nibyo umuntu arapfa babiri barapfa cumi barapfa na mirongo ibiri barapfa mugabo ahantu hari umutekano muke ibyerekeye byo gutunganya bya ekonomi bica bipfa cyane ngira ndaguha akarorero nk'ubu biragora kugira ngo naho uwo butitaye umutahe we naho washaka gufasha umuntu ntujora kumufasha ngo yugurure akabutike ruguru cyangwa makaritie amwamwe kuko apfa kukugurura agaca barara kamenye baca barara bamwibye we nawe ufite itongo ubiragoye kuririma kuko urarima hageze kwimbura hakimbura abandi muri ico gihe rero ucuhitamo kutarima nyuma.
Uyu mwigisha muri kaminuza aravuga ingaruka ziri ku mutekano muke no kubakora urudandazwa kw'ivyo birimira.
Bishitse naho data wanduka ufisiko wigira. Uwo murima wawe ubigori cyangwa biraya bakawurarira. Uzosanga ivyo bintu wimbu udashobora kubishora kuko abandi muhurira ku isoko. Ayo mafaranga yo kurarira nayo barishe. Urumva bo bari nyahantu ari security. Ashobora kuba birimiye Kongo, ashobora kuba birimiye Tanzania cyangwa Uganda cyangwa Rwanda. Akaza akabishora ngaha ugasanga birazimbutse kusumba ivyi wawe kubera wewe wategereje gushiramwe uburyo bwinshi kubera ko wabanje kubirariya kubera cyangwa nibarabara ari ribi kubera ubukene bw'izizi igihugu badashoboye gukoresha amabarabara kubera kumbure n'ikiraro cyacitse cyangwa kubera ko n'imodoka ibiza nayo agirapfa kubera utagifite amafaranga yo kuzikoresha.
Icyo bikoze ubushikiranganji mu biro by'umukuru w'igihugu bujejwe imigabo n'imigambi y'umuryango w'ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko uvuga ko mu migambi bufise muri uyu mwaka harimo guharanira inyungu z'igihugu mu karere. Isabelle Ndahayo aramutswa ubwo bushikiranganji ashira imbere amabarabara n'izindi nyungu zo guteza imbere urudandazwa.
Hari guharagararira inyungu z'igihugu cyacu mu muryango w'ibihugu bya Afrika buseruko kugira ngo Burundi buronke karusho nishirwa mu ngiro y'imigabo n'imigambi y'uwo muryango harimo n'imigambi ijanye n'iby'inyubako by'amabarabara indarayi amasoko ntangangufu hamwe no kuronka akazi kw'abarundi muri ibyo bihugu muri uwo muryango.
Hambavu y'ibi ikigo kijejwe guteza imbere abanyamitahe API kirasaba leta gushira ingufu mu kugwiza umuyaga nkuba kugira amashyirahamwe ahingura abone gutera imbere cyane cyane ayo mu burimyi. I Bujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Diane urakoze nshuti mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu bice bimwe bya komine Gitega y'intara ya Gitega haravugwa amafuku adasanzwe nta gihingwa na kimwe adahangara. Abahinzi bavuga ko bananiwe kuzitega bagasaba abashinzwe ubuhinzi kubabonera umuti wa kizungu ushobora guhashya ayo mafuku. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidel Antoine Nsabimana abahe inkuru irambuye.
Izo fukuzo n'imirima y'abanyagihugu zikazi ku mitumba y'amasenga nyabisindu na mushasha muri komine ya Gitega nkuko bivugwa n'abanyagihugu bahaba. Nduweje Esperance ni umukenyezi w'imirimizi aba ku mutumba wa Masenga aratubwira ko izo fuku ziteye ingorane.
Urumva turi yumye uduteye nk'ibijumbu canke imyumbati amateke yose buzisigaye zijya n'ibiharage ziramira byose nuna kime zitajya. Ubwa mbere ntizajya amateke zajya imyumbati n'ibijumbu gusa. Mugubu byose zirajya n'ibitoki zigira zimba mu mizi nyene zikamira hama zigakwega byose n'amababi. Inzara nk'izo dutera kubera ifuku kandi izo zizotera amafi ameze gose.
Izo fuku zatumye abahinga bo kuzitega bahungukira mu gihe bateze ifuku igafatwa ye n'umurima yafatiwemwo acariha uwayiteze amafaranga ari hagati y'amajana atanu n'igihumbi naho nyene uwayiteze agenda yitwaye kuyigurisha kubazi kuzifungura. Twegererwa Jikera Nikodemu umwe mu bahinga bigisha ugwaruka gutega izo fuku kugira ngo barabe ko botuze izo fuku. Uwo mutama w'imyaka 58 avuga ko ugwaruka yigishije rwuma rutega ariko izo fuku ntizifatwa ku mpamvu atubwira.
Nanega mu mutaza kera bavuga ngo uhonye ifuku araziteka mwebwe ngaha murateka
baratega muga ntizifashwa gose hafashwe mwimwe hazigasigara ari nyinshi usanga zazibiriye ahandi naho batega zirahunga gose ikizibirira ahandi gashya ahandi hano ihejeje ko hagikisigisibi uhasize umutego asanga yazibiye umutego ukaguma uriyo ukaguma uteze nyene nayo yizibiye yaciye ahandi uyiteze bamuhemba 500 hari n'abaka 1000 ayikuye.
Abarimyi basaba batakira abajeje uburimyi kugira ngo bagire icyo bakoze kubw'izo fuku. Caritas y'icu Burundi ni umukenyezi w'imirimizi wo ku mutumba wa Masenga.
Asha emwe indimo zose aho umuntu ageze ndimo hose ntacyo tukirya ibijumbu igitoki umumbati nako kagora umuntu atera iteke byose nta na kimwe zitari byose zirakwira igitoki zirakege tukazibwirwe niko gihenutse nico gituma yo muntu azarabembereza asubizamo akandi asubizamo akandi nta cize cuko tuzurya zisazizamwe nazo zirandura zirenza zirandura zirenza nta n'umuntu ufugiye ko nkubu aho usanze yatimbitse iratimbika rwose kaduza urupfu aha rero buri rezi ngombe zitangura gutimbika rero sawasawa kubera zirundi ibyo zirya nani barankaye yikotikira byo hirya harya nijya n'ifuku haja arahejeje akwiye ko mudufasha mukatubira umuti wacu yego mukatamara dufasha wo gushira mu kuzimu naye handi oya tugiye guhona kweri nazenyeza atabyivoma kwagasuka ariko kari kantunze yego niko kantunze nta kindi zirakaze no kuri zirakaze ahubwo muze muratuvugira ariho mudutabaza gatikazo
Andre niyongera rongo yiburimye n'ubworozi muri komine ya Gitega aremeza ko bazico kibazo cifuku zateye mu mirima yo ku mitumbi imwe uwo mufundi w'indimo avuga ko bagerageje gukoresha ubuhinga bwo guteza ingutu zisanzwe zikaririza ufuku ariko akemeza ko atatu byashoboye gushikako arangiza remesha abarimyi abizeza ko hariko hari ubundi buhinga bwo gutuza izo fuku ko minsi yavuba bazoja kugerageza undi muti agasaba abarimyi kuguma bakoresha imitego mu kurindira uwo muti Igitega Fide Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
Mumunota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radio ijwi rya Amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika adresse ni VOA radio yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika radio yacu
mukomeze gukurikira radio ijwi rya Amerika mu kirundi no mu kinyarwanda Prezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yaba yarise ibihugu bya Afrika ko ari ibihugu by'amazirantoki. Nk'uko ibinyamakuru bitandukanye byabishyize ahagaragara, Trump yaba yarabivuze, yaravuze ibyo bintu ku munsi wa kane w'icyumweru gishize mu ngoro ye Maison Blanche ari mu nama na bamwe mu basenateri b'abarepubulika n'abademokrate ku kibazo cy'abimukira bakomoka muri Afrika, muri Haiti no muri El Salvador. Amahanga yarumiwe kubera ayo magambo. Kuba Perezida Donald Trump yaba yarise ibihugu byo muri Afrika ibihugu by'amazirantoki byaba bivuze iki ku banyafurika ubwabo niki abanyafurika bakora kugira ngo bisubize icyubahiro imbere y'amahanga nibyo mugenzi wacu Fidel Niyongabo yagarutseho mu kiganiro muri isanga mukanya abatumirwa bari Rene Claude Niyonkuru impuguke mu byerekeye amategeko n'ubuyobozi yari ibujumbura mu Burundi na Atanase Karayenga umunyamakuru wigenga hakaba n'impuguke mu byitumanaho ku rwego mpuzamahanga yari pari mu Faransa bwana niyo nkuru ni utangira havuga uko yakiriye amagambo Trump yaba yaravuze
na majambo ku ruhande rumwe atangaje ariko atanatangaje kubera abiyamaze gihe umuntu arugwe igihugu cya Amerika kuva akirikari yamamariza ayo mabanga y'umukuru w'igihugu n'umuntu yamenyekanye cyane mu gukoresha amajambo baba bo bahiganwa mu bya politike ndetse n'abakurikiranira hagufi politike ya Amerika abatangaza inyifato itahindutse no mu gihe yafashe ayo mabanga murano ko ahetse ikiringo kirenga umwaka izo rero biratangaza kubera umuntu arongoye igihugu umwe n'ico ndetse n'abarongoye ibihugu bindi n'abantu mu byumviro by'abantu muri rusange mu bo bakorana mu bakurikira mu makungu n'ahandi baba bitezwe ko amajambo rugabo amajambo atari mwe nayo atafatira abantu mu migwi atabacafutse atagize iki naho bari ukutumvikana ariko rero nayo imvutse nti binatangaje kubera muri no minsi yarahetse igihe tubona n'abandi bakuru b'ibihugu cyangwa abandi bantu bari mu mabanga akomeye batirimuka cyane ugeranije n'inyifato nk'uko nari ndabivuze yitezwe kuri mwe n'abo bantu hariho uburore butari buke hariho umuperezida amenyerewe cyane mu gihugu cya Philippines yitwa Duterte hariho uwo tuzi amaze iminsi ndetse anaterana amajambo na perezida Trump arongoye igihugu cya Korea ya ruguru munavati no na hano hagufi iwacu muribuka nk'amajambo amwe amwe ku bibazo batumvikana ko n'amakungu yahora akoreshwa n'uwahoze arongoye igihugu cya Zimbabwe n'ibintu rero ego nibyo bitangaje iryo jambo rirababaje cyane cyane ndivuzwe na Amerika turaza kubigaruka ko kumbure kubera bica bifatira kuri kahise bica bifatira ku bintu bizatunganijwe neza mu bijanye n'imigenderanire hagati y'amoko muri Amerika hagati y'abimukira n'abigita ko ari abasangwa butaka muri Amerika ariko ku rundi rugero ni ibintu biriko biraza bitangaza kandi bibabaza ubwanje rero nabyo byarambabaje nk'abandi banyafurika
weho atanazi karayenga wabyakiriye gute
jewe nimeze nk'abandi banyafurika nk'abandi bantu bose bo ku isi twarabaye twaratangaje n'amajambo y'ibitutsi avuga na Trump ariko mugabo kuko none ko zabivuze ntibitangaje kuko Trump no mu gihe watumenyereje kubona yuko avuga nk'umuntu atagira ingeso atigeze akoresha ururimi ndimi amajambo igishinga ntahe yaboneka yuko ingero yavukiyemo ari ingero y'ukukadamiza y'ukengera y'ukukoresha uburyo bushoboka bwose kwerekana yuko ari akomeye ko ari wari wa mbere ko ari watuze ko ari ari umuzungu afite amahera afite byose nibaza ko byavuye mu ngero yaronse mu muryango wiwe kandi baravuga yuko ngo se wiwe yabaye yahunze cyangwa yavuye yimutse aje mu Budagi mu gihe abanazi bari beze hariya muri kicya gihugu urabona n'ejo bundi yavuze kandi byose ni ukumwegeka ku byo by'abanyarwanda byonyine ejo bundi yabonye abantu bari ko bariyamamaza bavuga biyamiriza abanazi muri mu mabarabara ye New York n'ahandi hanyuma aravuga ngo abanazi n'abantu bagwanya amacakubiri ngo bose nicyo kimwe urumva rero nk'umuyahudi yaba yarabyumvise yumvise icyo jambo yaba cyaramusizikaje kuko twebwe abanyafurika biriko biradusizikaje ariko ikindi nacyo naho Trump atumenyereje kuvuga amajambo ya muhe aduhaye akaryo keza kubwira natwe abanyafurika
ibyo turaza kubigaruka ko imbere muri iki kiganiro ariko abajijwe n'abamenyeshamakuru ku munsi w'Imana yarahakanye ko atari umuntu avangura abantu bifatiye kwibara ry'urukoba ngo niwe muntu yoba atakora ibyo bintu ashobora kuza ku rwego rwa mbere ku isi nk'uko yabibwiye abo bamenyeshamakuru Rene Claude aho muhavugiye
oya idonyi umuntu afatira ku hantu byavugiwe murabona uko ibinyamakuru byabidushikirije n'amajambo yavugiye no vuga mu nama yarazi uko ari karahuriramo n'abantu yizeye kubera bari bahuriranye bahuye n'abaserukira umugambo wa Republican n'abaserukira umugambo wa Democrate mu nama ibyo bita réunion bipartisan kugira bige ikibazo no munsi gikomeye cyane kijanye n'abimukira bari muri Amerika ubwo rero yabivuze ari ahantu yibaza ati ndisanzuye ngaha si ibintu mvugiye aheruye aho abantu babyumva kimwe rero biraboneka ko nawe nyine bisa n'ibyamutangaje abisanze hanze ariko aho naho ntiyari yaharuye nkuko ndetse binaboneka ko abigira gake iyo hageze gushikiriza amajambo mwe nayo kimwe yari kumwe n'abapuke ba mu bya politike kandi bari kubavuga ikibazo kiba hanze cyane gishushi hikimitwe abanyamerika kuva yagashika ku butegetsi ndetse nkuko nanabivuze n'imbere akiri kari yamamaza ikindi naco ntiyiyumviriye ingene ubuhinga bwo guhanahana amakuru uno munsi bwabaye aho buteye si we wenyine n'abandi barongoye ibihugu canke abajejwe ayandi mabanga biramaze kubatangaza kubera babandanya kwigenza nk'uko bigenza mbere ubuhinga bw'uno munsi atabutaraboneka ubu rero ko yashikirije ngo ntabyo navuze ndetse akanivuga ko ari umuntu wa mbere agororokeye abandi atasa amacakubiri ashingiye ku rukoba n'ibindi iyo ni imvugo y'ukwigobyora icyo nabonye jewe ni uko ntazemezo bimwe ntabanduka byerekanye neza na neza ko atabivuze ndetse urabona ko nawe nyine mu nyuma yagiye avuga ngo yakoreje ayandi majambo agoye mugabo itavushishikirijwe n'abari muri iyo nama ari nabo banafashije kugira bije ahabona baremeje kandi ntiyabahinyuje ko ayo majambo yavuzwe ikindi naco mu kirundi bavuga umwana muri tentato w'urutozi iyo biba byari bivuzwe ari ubwa mbere tutari tumuzi ko amajambo mwe nayo abantu bari gukekeranya ariko ubu biragaragara na jewe ndi mu rugero rw'abemera yuko byavuzwe kandi biboneka ko yabivuganye ishavu mugabo umuntu ayoboye igihugu ntiyateza gukoresha amajambo mwe nayo
urakoze tugaruke kuri Athanase Karenga uri kuravuga ko hageze ko Afrika ikubita agatima mpembera ufatiye kuri aya majambo yoba yaravuzwe n'ukuntu Afrika yama ari nk'ikuburiro abantu bose bashaka kuvuga ibintu bibi bitagenda neza byose yani na karere ka Afrika uvuze ko hageze Afrika yisubira ko nibi ushaka kuvuga
nago bagohera ku kintu Jean-Claude yavuze burya mu Shinaga yaratwara Zimbabwe amugabe nawe rero yaravuze amajambo kuko umuntu agomba kwita ariko icyo nagomba gushikiza icyizere yuko abanyafurika tubageze yuko natwebwe twinegura tukaraba ibitagenda neza iwacu mwarabonye ingene Mugabe yavuye ku butegetsi afite imyaka 53 bamwe bavuga ko yanarije rero urabonye ubonye nk'abantu b'abanyafrika batwara ibihugu byabo imyaka 20, 30, 40, 50 ikiyo bashaka yose nk'ibyo biradutesha agaciro rwose rwose urazi nk'aba bagomba kwifatira ku mugahaza abantu bamwe bamwe mugabo abantu nasinzi akamaro bifatse ko muri Kamerune abantu bo muri Chad abantu b'ibinetwa kabayazi eka zahomera abantu i Burundi urabona ibi ko biraba umuntu bagomba kwifatanya n'abo bantu bose batwara ibihugu bya Afurika nko kumenga n'amasogo yabo ibyo byadutesha agaciro rwose mu makungu kubona abantu bagomba gutwara imyaka miremire ishwa nk'iyo ikindi nacyo tubibaza ibibazo tuteza gushyikira kwa gashi ni uko mu buryo ibihugu byo muri Afurika bifise uburyo kwiteza imbere ni bunini cyane ni bwinshi cyane ndaguha akarorero radiyo kumva Nigeria petrole na gaz yo muri Nigeria yaba yabayihaye Ubuswisi cyangwa bakayiha Ubudagi iba yarakoze ibintu by'igitangaza urazi n'ibihugu by'abarabu ingene byateye imbere byatejwe imbere na petrole na gaz yabyo twebwe ibihugu byo muri Afurika tukama dukenye kandi dufise uburyo n'ubuhinga n'ubushobozi bwo kwikenura tugatera imbere
reka turabigarukako tuje ku mirongo ya telefone dufise Emil uratwumva
ndabumva neza mwiriwe neza
mwiriwe watubwira irindi zina na uhamagaye
nitwa Emil nkaba ndi ngaha mu karere ka Afurika mu biyaga bigari
ufise ikibazo canke icyumviro uterera
deni cyumvira nashaka gushyikiriza nshaka ngo guhimanuro perezida wa Amerika Trump no kuri Trump n'umuntu yubawa cyane kandi umuntu atari umwana araboneka ari mu maso y'umuntu w'umutama kandi arakuze ijambo nk'iryo avuga arivugira ku binyamakuru abivugira ku maradiyo n'amajambo menshi akunda gushyikiriza ababaza abantu ariko kandi akababaza mu guhoho yahezeranye umuzi iryo jambo n'umwana w'imyaka 5 ntashobora kurivuga nkatutagwe cyangwa umubyeyi we cyangwa umuntu wo hanze ngari ku ruhande ariko aramwumva abareka aravuga ibintu bitarizo cyane cyane kwisikiza nk'abantu bamushikira bakamwegera bo mubwira akaza aravuga ibintu byoroheza amatwi ataka kuvuga nabi kuko n'amagambo menshi agenda kuvuga agasanga ari iki bintu byinshi kuko umuntu avuze ijambo rikindi ku isi yose kugira ngo Amerika yumvirizwe n'abantu benshi kandi yitwaho n'abantu kandi Afurika irazise uburyo bwinshi na Amerika igumikenera kuri Afurika na Afurika Kenya mugabo iburi ibikoresho gusa mugabo wa Amerika n'indi ndazi zakenera Afurika murakoze ari anja kuvuga neza
murakoze dufise kandi Richard batumva
ni Richard ndahamagaye ndi Bujumbura
ufise ikibazo ubaza canke icyumvira iterera
yari nk'intererana
eh
nagiye mvuge nka ibintu perezida wa Amerika Trump yavuze ubisanzwe si cya mbere abantu byinshi nk'abantu benshi ntibatangaye kuko amajyambo amazina isavuka urabye mu bintu iyo ari mu manama menshi avuga nk'ibintu bikafasha ku banyafurika ndetse no ku bantu birabura atuka tunaye Trump n'umurasisi birumvikana urazi nuko igihe yaza kurahira yatumiye n'abajya bajya bakinzi ba basket urumva baramwangiye kugenda biraboneka yuko ari umuntu nyine afite kuko natwe twase tukiyemera bavuga ati natwe twajya kugusega twe nk'ajya ba lezenika bakabika abantu abanyafurika bafite abafurika bakasikira nyine bakaba bahagira ubwiyunge nabo nyine bakaba ukuzi basoza butuka nk'uko twangije bimara amake cyane kuko perezida wa Afurika bose bari kujya hamwe nabo bakaraba icyo bokora kugira ngo ugasuzuguro gahere
murakoze muri ko mwumviriza ikiganiro muri isanga kuri radio Ijwi rya Amerika nibihe ayo majambo yoba yaravuze bishobora kugira nizihe ngaruka bishobora kugira ku migenderanire hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'akarere ka Afurika Rene Claude
murakoze mbere nuko tunavuga ku karere ka Afurika ayo majambo yashikirijwe cyo kimwe n'ayandi yaraje akurikira ni ibintu bifise ingaruka kuri politiki yo mu gihugu hagati ya Amerika urabona bari kubavuga ikibazo kijanye n'abimukira nk'uko nabivuze kandi uno munsi gifise agaciro gakomeye cyane muri Amerika cyane cyane ko bizayifatira kuri kahise kaho abanyafurika benshi n'abandi birabure batwe muri Amerika bagakoreshwa nk'abacakara ibyo n'ibindi bikomeye cyane muri kahise ka Amerika iyo rero bivuzwe biza byongereza imishamirano hagati y'abanyapolitike muri Amerika iyo mishamirano nayo ntigarukira muri Amerika gusa kubera iyo uri igihugu rutura igihugu gifite igihagararo nka Amerika mu by'ubutunzi mu bya gisirikare mu bya politiki n'ibindi biragira ingaruka mbi cyane no hanze ya Amerika
Nshuti mwakomeze kukurikira Radio Ijwi rya Amerika iki gice cy'ikiganiro muri isanga nicyo dusorejeho ibiganiro byacu twabateguriye kuri isaha tukaba tubashimiye mwese kwa mwahisemo gukurikira radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika ku buhanga bw'ibyuma ihari engineer John Dryden yarafatanije na Fatuma Karara Alemase kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi turashimiye cyane mwese mukomeze rero mugire ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika.